mu ruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'ibibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata. Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance karahara mu ruganda nibacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Isango ni rya rindi ryo ku munsi wa kane usozera ukwezi. Iyo najyo sirindi mwavyumvise ni karahara mu ruganda nibacura.
Nabo nyene birwa baritakambira kuri uko bagiye kwitwa n'umunyororo mubi hanyuma bitwe n'inzara ati nibare.
Si vy'imbeshere abanyororo baritakambira ko bagiye kwicwa n'inzara aho babaye mu mabohero y'igihugu. Ivyo biruko mu gihe ibitigiri vyabo bitera bigwira naho leta yo ivuga ko politike ariyo kubagabanya hisunzwe ikigongo gitangwa n'umukuru w'igihugu. Mu kiganiro cuno munsi ntituza gushimikira kubasohogwa mu mabohero ikiza kuturaza ishinga n'inzara iriko irugariza imbohe mu gihe leta ariyo ifise ububasha bwo kubafungurira. Mbe none ico kibazo c'inzara cazananye byifashe gute mu mabohero atandukanye ari mu gihugu? Umuti wabuwe? Karahara mu ruganda nibacura, ivyo nivyo bibazo tugira tuganire. Turababwira uko vyifashe mu mabohero amwamwe. Tubafitiye kandi n'umutumire Petero Claver Mbonimpa arongoye ishirahamwe Afrodehash igitaho agateka k'abanyororo aza kutubwira agahaze be n'umuti abona kuri iyo nzara iri mu bapfungwa b'Abarundi. Karindu Sabe nije ndakiremesheje tuza gufadikanya na Onesime dushimagize be na Pierre Gahungu. Ikiganiro n'icuru na nigo maradiyo kuzamba agateka kawe RPA na televiziyo Renaissance subiye kubaha ikaze mwese. Amabohero amwe mu Burundi aramara ukwezi kose ataronse ifu y'ubugari canke ataronkejwe ibiharage ari vyo bifungurwa vyonyene basanzwe baronswa. Abanyororo bakaba batabaza kuko kubura kimwe muri ivyo bituma baca barumanga canke bakarara ubusa. Ku makuru dukesha bamwe mu baba mu ibohero rya Ngozi niho honyene bisa n'ibigendeka bemeza ko ivyo bifungurwa bakibironswa. Inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Mu kwezi kwa myandagaro uyu mwaka abanyororo bo mu Ruyigi baronkejwe ifu y'ubugari rimwe gusa bakaba bayironkejwe ku munsi umushikiranganji w'ubutungane agendera iryo bohero. Mu kwezi guheze kw'indwi nk'uko bamwe mu banyororo babishikirije ishirahamwe Akaburundi ku minsi 31 igize ukwezi kw'indwi baronkejwe ifu y'ubugari iminsi 16 gusa mu gihe bataronkejwe ibiharage iminsi 9. Abanyororo b'Igitega bamenyesha ko kuva itariki 12 gushika 15 mu kakaro 2022 bataronkejwe ifu y'ubugari mu gihe muri uku kwezi k'umunani uhereye kwa 30 mu kakaro batarigera baronswa iyo ifu y'ubugari bakaba baronswa gusa uduharage tw'intisha ntikize. Amakuru ava ngaho nyine avuga ko ku munsi wa kabiri ariho haje ikamyo zipakira imifuko y'ibiharage kugira baje kubigaburira abanyororo bo mu yandi mabohero batagira na kimwe bafungura. Ku murembwe mu ntara ya Rumonge ntibigeze baronswa ifu y'ubugari ukwezi kose kw'indwi gushika uno munsi. Baronswa uduharage natwo nyene tutabamara inzara. Kuri abo hiyongera ko ikibazo cy'ubukene bw'agasabuni kabafasha kugira isuku mu gihe iryo bohero risanzwe rifite ihinguriro ry'amasabuni bagatinya kwandura indwara zivuye ku isuku rike. Amakuru ava ibubanza amenyesha ko baronswa ivyo gufungura bigoranye ariko ko bamaze kumara iminsi 10 atanakimwe baronswa bwaba ubugari canke ibiharage. Amabohero ya Rutana na Ngozi niyo yonyine imyidogo y'abafungwa ari mike bo baracashobora kuronswa ivyo bafungura naho nyine urugero babibaha ko ruguma ruri hasi. Abaharanira agateka k'abanyororo bakaba badasiba gutabariza abo banyororo ahanini ingorane barimwo bakavuga ko ziterwa n'ubwishi bw'abanyororo ivyo navyo bikaba kubafunzwe bidakurikije amategeko no kudashira mu ngiro ikigongwe c'umukuru w'igihugu.
Urakenuye Pierre Gahungu igitigiri c'abanyororo gitera kigwira mu gihe leta nayo itajana n'igihe ngo yongereze amafaranga yagenewe gufungurira abanyororo. Ni kimwe mu bituma hama hariko hisubiriza ubukene bw'ibifungurwa mu mabohero. Ibyo bihurizwa ko n'amashirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi. Ibintu rero bikaba vyunyugwa n'uko namwe mu mashirahamwe yahora asahiriza mu gihe c'ubukene yakuyemo akarenge. Onesime dushimagize abitubwire.
Mucheganyo ryasohoye muri uko kwezi k'umunani ishyirahamwe ESDDHD twese hamwe dushyigikire abana batakazina muntu kabangamiwe ryamenyesheje ko buri munsi umunyororo yandikiwe amagarama 350 y'ibiharage n'amagarama 350 y'ifi y'imyumbati canke y'ibigori n'inisha ntikize kuko ibyo buri munyororo ategerezwa kubirya kabiri ku munsi hejuru yuko ari inisha ntikize birakunze gushika akamara iminsi rimwe na rimwe barindwi yose ikigorora bataronse kimwe muri ibyo bifungurwa bagenewe iyo nako bitabuze byose ku bw'ishyirahamwe ESDDHD itegeko rigenga amabohero mu gace karyo ka 31 rivuga ko ubushikiranganji mu byo bijejwe harimwo amabohero bufatikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu basohorera mu rwandiko rugena ibifungurwa bibereye buri munyororo iryo tegeko rikaba rirekura ko abanyororo bashaka kuronka ibifungurwa bivuye hanze y'ibohero kubw'amashyirahamwe ahandi agatekazina muntu rero ni byinshi bituma hibonekeza ubukene bw'ibifungurwa hari ubwa mbere amafaranga leta igenera amabohero hakaba igitigiri kinini cy'abanyororo baguma bongerekana uko bukeye ko bwije ariko leta nayo ntiyongereze ayo mafaranga nk'akarorero uyu munsi amashyirahamwe avuga ko leta byitwa kigaburiye abanyororo batarenga 400,000 mu bisanzwe ari nawe yari ifite ubushobozi bwo kwakira mu mabohero yose y'u Burundi ariko uyu munsi ukuru akaba ari uko abanyororo bari mu mabohero yose y'u Burundi barenga 12,500 leta reka bitanga amafaranga adakwiye byongeye amwe mu mashyirahamwe ahandi agatakazina muntu avuga ko no mu gikorwa cyo gutanga amasoko y'abatanga ibifungurwa hibonekezamo amanyanga hari naho mbere abo bageze kudandaza ibifungurwa ku mabohero badehukirwa kubera ko batishyurwa neza na leta ikindi kibazo nyamukuru ni ubunyenyezi bw'ibifungurwa bigenewe amabohero iyo bimaze gushikanwa mu ibohero bigoye bikiri ko rero kuko namwe mu mashyirahamwe yahora afasha mu gutanga ibifungurwa iyo byabuze nka Croix Rouge uyu munsi yahagaritse icyo gikorwa abanyororo bataba bafite imiryango hafi y'amabohero bafungiwemo ngo baje barabagemurira bo bahura n'ingorane zidasanzwe
urakoze Onesime dushimagize bamwe mu badukurikira bagize icyo bashikiriza kuri iyo nzara ivugwa mu mabohero y'igihugu mu kanya turabaha ijambo
karahara mu ruganda umwanya wanyu
Kuri twebwe nk'abanyagihugu twagomba gusaba leta irabe ingene yogarukira ikibazo cy'abanyororo ku bijyanye n'ifungurwa kuko turumva abantu bigira bakapita bagaca banyoroza indyo zari zigenewe abanyororo abanyororo ubuye kubera ubwinshi ntibakironka ingene bafungura hanyuma izo ndyo zagira baziraboretse abo bitwa bagapita bagaca bazirengera ko bakazinyoroza bakajya kuzidandaza bakoranye n'abatwara amabohero ni ukuri twasaba leta kugivuga ko ari leta mvuye leta mpuze irabe ingene yohasha abo bantu bigira ngo nabakapita ikindi twe tubona ntibarabe leta ibijemwo irabe ingene yogerageza basi kubera ubukene buri mu mabohero irabe ingene abanyororo yobegereza mu ntara bavukamwo mu makomine bavukamwo kugira imiryango basi isahirize ije iragemura igemurira abo banyororo bari mu mapiza kugira baruhe ingene babaho mu minsi iri imbere nimba bicacanguye tugiye kubona abicirwayo n'inzara bagwara kwashi kubera batakironka ingene bafungura ni ukuri turasabye leta igerageze irabe ingene yobikora ihashe abo bantu bigira bakapica mu gihugu nta mwana n'ikinono nabo bafunzwe n'abantu hama dusabe leta kandi igerageze irondere barya abantu bahora bafasha bajyajya amashyirahamwe genga tubire babegere babarondere
twebwe dushyize abacu bari mu mabohero atandukanye bashaka dusabe leta mbyeyi ko yogabanya igitigiri cy'imbohe nk'abarekuwe n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu hariyo abatarapfa yo gushwa n'uyu munsi bashaka ko barekurwa hariyo n'abandi baciriwe imanza mugabo bakiriyo bagifunzwe hari n'akandi kantu k'akageso kadutse ko kwiba ko kunyuruza ifungurwa zagenewe imbohe washaka dusabe kandi ko leta mbyeyi yodutera iteka igahagarika ako kageso kaba gapfitwa muri ayo mabohero ahari imbohe nyinshi ibifungurwa bikaba bikeye bigaca bitako n'inyongezo yabagapita banyuruza ifungurwa washaka rero dusabe leta ihagurukire ibyo bibazo byose ibiturire umuti
jewe muri no misari ibintu bintangaza kandi bimbabaza ukazawumva ku maradiyo ariko baravuga ngo abanyororo bafungura nabi ngo abanyororo ntibakironka n'ico bifuza none abo banyororo bafungura nabi leta mvyeyi leta nkozi ntiri ngaho nirabe abo bantu bashaka kwigira ngo n'abakapita babuza abandi banyororo ico bafungura n'ico baba barosa ibafate ibatishe ivyo bintu bariko barakora kubuza abandi banyororo ko bafungura indyo barose bagaca bazinyuruza bagaca bazitwara kuzigurisha bagaca bazirya leta ihaguruke ifatane n'abajejwe amatwara amabohero babarundira mu bantu bariko barigira abakapita batwara indyo zigenewe abanyororo nibabafate nibababuze ko ubugizi bwa nabi bariko barakora hama twongere dusabe leta irabe ingene yofasha kugira abanyororo bafungiwe mu zindi ntara atari byo bavukamo babegereze mu ntara bavukamo kugira imiryango izirafasha kugira nabo baronke ingene babaho urumva nk'umuntu akeneye udukara ari umunyarutana afungiwe i Bujumbura none wumva utwo dukara tuzomushikira gute ariko afungiwe Butana nyene arigaba utwo dukara tukamushikira neza abo banyororo nabo nyene n'abenegihugu nk'abandi bafatwe neza aho bafungiwe
abo ni bamwe mu badukurikira nk'uko twari twabibemereye ubu n'umwanya w'umutumire Pierre-Claver Mbonimpa atubwira icyatumye inzara igwira mu banyororo uruhara rwa leta be n'icokogwa kugira ikibazo gitora umuti
karahara mu ruganda
umutumire
je ubwambere bwawe uko biva ku bwinshi bw'abanyororo kubera kuko twamatwara ibuze kenshi n'ifi yose amabaro yose mu Burundi yatezwa kwakira abanyoro batarenga 494 ariko rero uravye uko ukwezi kugenda dufatiye kuva aho president Ndayishimiye afatiye ubutegetsi nta gitigiri cy'abanyoro kigeze kigabanyuka biboneka naho mwavuze muti umukuru w'igihugu yama yagize ikigongwe aragira ikigongwe bakarekura abanyororo 568 mugabo mu mezi abiri hakaba hinjiye 1000 kirenga urumva rero cya kigongwe ni ukuvuga bashatse kurondera ibibanza basubizamo abandi bantu indya zabagenewe rasiyo imwe cyangwa mu gifaransa rasiyo y'abanyororo iguma ari ya yindi ikibabaje ni uko n'abo banyororo bongerekana kenshi usanga indya babaha ari za zindi rero umunyororo yateza kuronka y'amagarama yiwe 350 y'ibiharage n'350 y'ubufu ugaca usanga rero bayigiye kubigabura n'abandi binjiye canke hirya y'ejo urumva ko kugira ngo 350 acaronka 250 kuko bazi yuko abanyororo abantu banyagupfa agatera k'abanyororo bavuga yuko kuri leta itakitaho uko bikwiye rero ngibyo ibintu nyamukuru bituma haba inzara izo inzara mu mabohero ni kubera ibyo bituma ntegeye kuvuga
umutumire
uti mu mabohero ibyo bitegetsi by'uno munsi jewe novuga ko atari ibya kera kuko jewe kuva jewe ntambwe gukora mu bintu by'abanyororo muri 1996 ni ukuri nta na rimwe hari bwagira ibitigiri bishika ku 113 naho byari byakaboneke novuga mbere yuko igihe Ndadaye yafata ubutegetsi yakuyemo abanyororo gushika hamwe hasigayeyo abanyororo batarenga 317 kuva icyo gihe rero CDDFDD ifashe ubutegetsi niho ibitigiri byatanguye kuva biduga rwose gushika hamwe bashikana n'113 birenga ariko uno munsi turiko turavugana urabona ko harimo 212 625 mahantu hateza kuba 4,494 urumva rero kw'izo ari ngorane hanyuma rero ugaca usanga rero mugufunga abantu babapfungiya ibintu bitajyanye bize ugatusanga benshi badirimbya politike badira ibyiyumviro byabo cyane bagira indangano ziri hagati y'abantu bafise ubutegetsi cyane agasumba kandi kakamira agapfa gupfungisha umuntu kubusa ubu nabonye yuko ibyo twari twagerageje gukuraho byasubiyeho uyu munsi imbonerako ya gupfunga wayo bese akagufunga umengo nta ugitegeka ubundi igipolisi cyo kijya kizejwe iby'imanza police judiciaire n'iki kibaho muri documentation niho batanga amategeko umushyikiriza amanza ntabwo bashagifise atwarwa niwo muri documentation ibyo byose bigaca bibuduwe hanyuma wafunzwe na documentation n'umushyikiriza amanza ntashobora kumurekura urumva rero nicyo gituma amahoro aguma yuzuye ariko rero ikibabaje kibabaje cyane ni uko biba bavuga ati umukuru w'igihugu aragira ikigongwe kandi icyo gigongwe akakijya ku bantu bafunzwe n'inzego we nyine atwara kuko documentation ikukira umukuru w'igihugu amabi yose akorwa na documentation ku banyororo akorwa rero umukuru w'igihugu abizi kuko ubwo rwego nta wundi muntu n'umwe arutwara atari umukuru w'igihugu nacyo gituma dusanga bigira inzu z'amabuye ngo jyewe nta wumwako atari hejuru ku mukuru w'igihugu naho rero ingorane ziba n'ibyo bintu by'injya yongeye zima atababyitaho abanyororo rero ugasanga baguye mu mborero jewe leta nama nayibwiye mbere n'igihe umukuru w'igihugu yazamubiriye nawe si ijambo ndayimubwiye ku bintu byerekeye abanyororo ni ukuri nka perezida ndayishimiye naramubwiye neza yuko burya ni umukuru w'igihugu cyane umwami aje akaza gutwarira ku mbohe z'inzirakarengane atazirekuye yuko intwaro yiwe itazoramba atayishika rero nka perezida ndayishimiye urabye abanyororo bose bapfunzwe kuva kera kuri Nkurunziza benshi bazira ibyiyumviro byabo bazira ibyiyumviro bya politike bazira ko bakora amashyirahamwe abo bose jyewe nagize nti umukuru w'igihugu yakwiye kugira ikigobo abantu kuko naho bagiriza abantu ati mwebwe mwagize ku mwashatse kujya kudeta irabananira kudeta uwo wayigiriye ahavuye ni ukuvuga uwo mukuru w'igihugu ahagiye nta kudeta bamugiriye yateza guca agira ikigongwe kuri abo bantu bose ba politiki hanyuma akagabanya amabohero bakurikije amategeko bivuze ngo bari kuri abanyororo ikibunga ko ni ukuri habayeho hariho abanyororo bakoze ibyaha byagahomerabunwa bidakwiye kugira ikigongwe hariho ibyaha birira bitagira igigongwe ibyo si n'ushijyanye bari kuri ikibunga abanyororo bose nk'umuntu yishe umuntu koko bikaboneka ariko yishe umuntu uwo muntu icyo cyaha ntikigirirwe ikigongwe nawe akwiye gufungwa hakurikije amategeko mugabo aguma ari umuntu ntibamwicisha inzara bamuhe ibyarya bamuhe ahara heza nubwo ari ikintu kizashyikazirizwa ntibateza kumurika uburenganzira nta kindi kintu umunyororo ukora atari kumwaka uburenganzira bwo kwidegembya kugira bakingire abo yakoreye ikibi rero nkagira nti barabye bakagabanya abanyororo hakaguma mu munyororo koko abantu bakwiye gupfungwa kandi nta mundi ndayishimiye perezida aho urabivuga ati hariho abanyororo bari mu nyo batatezwa kubayo mugabo tukarinda ariko bijya mu ngiro tukabura naho ngira nti bagabanye abanyororo hafungwa abanyororo bakwiye gupfungwa igitigiri kigabanuke hanyuma rero biteho kuzana ibipfungurwa bikwiye kuko ariho amategeko agenga amabohero n'ingene umunyororo wese ategerezwa gupfungura hama barekereho amashyirahamwe yinjire mu mabohero aze kureba ingene babayeho aricyo bafashe bafashe kuko ntushobora gufasha ikintu wewe ukiboneye ingene kimeze
arakoze Petero Claver Mbonimpa arongoye ishyirahamwe Afrodehashi igitaho agateka k'abanyororo ni na hano duciye dusozera kino kiganiro abanyororo co kimwe namwe mwese mwadukurikiye tuti mugiraho muba mwubahwe mwese naho ubutaha
Che
mara ikiganiro karahara mu Rwanda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA inzamba na radio television Renaissance karahara mu Rwanda nibacura.